mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese, twongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu kuri iyi saha. Kuri mikro Netsiye ni Karekezi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Naho guhera isa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki nkuko bisanzwe kuri uyu munsi. Leta y'u Rwanda ihamya ko kugeza ubu itumva neza aho igitotsi mu mubano wayo na Afurika y'Epfo cyaturutse. Mu kiganiro yagiranye ejo n'abanyamakuru nyuma yo gusoza inama y'umushyikirano, ikiganiro umunyamakuru wacu Asumutakabo yakurikiranye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomoje ku nyandiko zese by'umutegetsi wo muri Afurika y'Epfo zakwirakwijwe ku mbuga mpuzambaga harimo na Twitter.
Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru amaze gusoza inama ya 16 y'umushyikirano, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagize icyo avuga ku mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Imbarutso y'ibi yabaye amagambo yitiriwe umwe mu bategetsi b'u Rwanda yafashwe nk'atukana n'uruhande rwa Afurika y'Epfo, hari nyuma yuko ministre w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu atangaje ko yahuye na General Kayumba Nyamwasa wahungiye muri iki gihugu. Perezida Paul Kagame avuga ko atigeze abona ubutumwa bwa Twitter butukana bugenewe ministre w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo. Paul Kagame avuga kandi ko yatangajwe no kwitirirwa ikinyamakuru cyavuze nabi uyu mutegetsi wa Afurika y'Epfo.
From that time of the allegation and the outburst and so on and so forth, nobody has seen the tweet.
Aragira ati, kuva icyo gihe havugwa iyo nkuru yo gusebya, nta muntu n'umwe wigeze abona ubwo butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, nta n'umwe. Wenda mwebwe muri hano nababaza niba ubwo butumwa mwarabubonye mukaba mwabunyereka. Icyo gihe biba nari mu nama hanze y'igihugu mpita mbaza umuntu umwe wari uturutse muri Afurika y'Epfo, ntese niki cyabaye? Nti ndakwinginze mbwira icyabaye. Yaransubije ati yego ndakubwira, yigira hirya gato. Agarutse yanzaniye ibintu bitari ubutumwa bwa Twitter, ahubwo yari inyandiko yanditswe n'uriya mugabo witwa David Himbara muri Canada. Avuga ku kinyamakuru Rushyashya cyanditse ko Olivier Sebeje ministre w'ububanyi n'amahanga. Ibyo nibyo bintu byonyine twabashije kumenya kubijyanye no gusebya uwo mu ministre. Ubwo nibwo butumwa bwonyine twashoboye kubona uvuga ko umunyamabanga wa leta yacu yaba yarasebeje ministre w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo. Muri iyo nyandiko bavuzemo ikinyamakuru Rushyashya bavuga ko ari icyanjye. Iyi mvugo ya Perezida Paul Kagame ije ikurikira ibyari bimaze iminsi bitangajwe na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Mu itangazo guverinoma y'u Rwanda yari iherutse gushyira ahagaragara, guverinoma y'u Rwanda yagaragaje impungenge ku bikorwa n'uruhande rwa Afurika y'Epfo bigamije gutinza cyangwa se kunaniza urugendo rwo kunoza umubano. Perezida Paul Kagame kandi yanongeye no kuvuga ku mutekano w'u Rwanda, agaragaza ko u Rwanda ntawe ruzendereza ngo rwivange muri gahunda, ariko ruhora rwiteguye uwarusagarira kuko rutajya rujenjeka ku bijyanye n'umutekano warwo. Yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wari umubajije niba imyitozo ingabo z'igihugu zimaze iminsi zikora ntaho yabihuriye no kwitegura urugamba kubera agatotsi kamaze iminsi u Rwanda rufitanye na bimwe mu bihugu by'ibituranyi nk'u Burundi na Uganda. Perezida Kagame yavuze ko ntaho bihuriye kuko iyo myitozo yo mu rwego rwa gisirikare isanzwe ikorwa, ariko yanaboneyeho umwanya wo kwihanangiriza abashaka gushotora u Rwanda ko nubwo u Rwanda rutazabasubiza ariko ruhora rwiteguye uwarutera ibuye. Yagize ati, ugendeye ku mateka yacu ntitujenjeka ku bintu birebana n'umutekano wacu. Ugukubise kera kumara ubwoba, isomo twararibonye, ntidushaka kwisanga twananiwe kwicungira umutekano haba mu bibazo binini cyangwa ibito. Iki kiganiro umukuru w'igihugu yahaye itangazamakuru cyaje nyuma yo gusoza inama ya 16 y'umushyikirano yaberaga i Kigali. Ku munsi wayo wa nyuma mu muhango wo kuyisoza, hifujwe ko hatangizwa umugambi mugari wo kuzigama wiswe Ejo Heza, aho umuturage asabwa kuzigama hakurikijwe ubushobozi afite. Gusa hagaragajwe impungenge ku zindi gahunda zo kuzigama zagiye zibaho, ariko zigahomba kubera ko hari abaka inguzanyo ntibishyure kandi barimo n'abayobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tugane mu Burundi noneho, amaperereza yakozwe mu Burundi agaragaza ko ikiyobyabwenge cyitwa Boost kimaze gukwira ari nako cyangiza ubuzima bw'urubyiruko. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka uri Bujumbura ni uduye inkuru irambuye kuri iki kibazo.
Amatohoza kuri cyo kiyayura mutwe Boost avuga ko kuri abo batohojwe ko bagifata bagendana umugira wa sida 10 bagwa ingwara y'igitigu hepatite B na 13 baramaze guhitanwa n'ico kiyayura mutwe. Urubuga rw'abandisiyaga niko kwafashe iya mbere rumaze kuronka ayo makuru kiyayura mutwe Boost kiriko gitema gitongora mu Burundi. Ngabo Spajon wo mu kinyamakuru yaga akavuga ko abo haguruka ubwa mbere boba abamenyesha makuru kugira bafashe gushikanijwe kure.
Ni kugira ngo duhamagarire amaradio n'ibinyamakuru kugira ngo nabo bashobore kugira ico bakoze kugira ngo dushobore kugwanya kino kiyobyabwenge Boost. Kwera nkuko mwavyumvise ikiyobyabwenge giteye ikibazo gihambaye cyane mu gwaruka cyane cyane rw'imyaka kuva kuri 10 gushika kuri 35. Uwo mwumvise yuko ari nabafise imyaka 75 no kuvuga ngo abakuze sigaye biherereza ico kiyobyabwenge. Kwebwe rero muri yaga twavuze tuti dutegereza kugira ico dukoze, hari byinshi tumaze gukora aho tumaze kirwaruka tukagwigisha ibya kino kiyobyabwenge kugira ngo rushobore kuvyirinda, tugashikira abajeje gufata ingingo kugira ngo bagire ico bakoze.
Iruhande yuko ufashe ibiyayura mutwe afatwa n'ingwara zitandukanye, ubifashe ahindura n'inyifato akabanya mwigenda ko ivyo bivugwa na Yvonne Kamikazi arongo ishirahamwe ry'abanyeshuri bo muri kaminuza y'i Burundi biga mu gisata c'ubuvuzi.
Mu bijanye n'ingaruka mbi ibiyayura mutwe bitera mu magara y'umuntu, hariho ingaruka mbi ziterwa n'ico kiyayura mutwe conyene, hakaba n'ingaruka mbi dushobora guterwa bivanye n'ingene ico kiyayura mutwe kinyobwa. Bwa hari ingaruka mbi ziterwa n'ico kiyayura mutwe ubwo nyene, no kuvuga ingaruka mbi zija ku bwonko bw'umuntu, ha mu bwonko mukaba muzi ko arico gihimba gitanga itegeko ryo kubindi bihimba bikora. No kuvuga rero yuko izo ngaruka mbi zishobora kuba nyinshi, hama zigatuma n'umuntu ahindura ukungene imibereho ya misi yose yarasanzwe ameze, agacika nk'umuntu ari wenyene ukwiwe, akaba umuntu ahaba badashobora kwakira kubera n'ubuzima bwe bwahinduwe n'ico kinyobwa.
Urubuga yaga mu byo rumaze kurangura kuri ico kiyobyabwenge abaruhurukiyemwo bavuga ko kiriko gitema gitongora no gutohoza iyo cazananye. Ngabo Spajon agasanga ico kiyobyabwenge kitoroshe kugwanywa afatiye kubacinjiza mu gihugu.
Tumaze gushika ku rubuga twarashoboye kumenya iyo kizanana, yababwiye ko kiva muri iyo yahugu vy'Abarabu, no kuvuga mu bihugu vya Pakistan, Afghanistan n'ibindi, hanyuma kigaca mu bahari ndiye, hanyuma Uburundi bukazoza gushikirwa bene kukizana bagikuye hariya mu bivuko vy'i Mombasa n'ahandi. Bacinjiza mu Burundi gute? Bagicisha mu minyaganyaga canke bagicisha no mu aeroport. Nico gituma bigoye kugwanya ikiyobyabwenge Boost n'ibindi, kuko bene kubizana n'abantu tokwibaza yuko bwo kwinjiza ibiyobyabwenge, bajya abantu usanga bagendana abavalize abadiplomate n'abandi.
Eric Sengiyumva arongoye ishirahamwe Bapude ry'abahoze bafata ibiyayura mutwe afite ikintu gikomeye kimubabaza.
Ikibazo nyamukuru nuko atakigo kijejwe gukuramwo ibiyayura mutwe abo bantu. Hame kindi nuko tutafise ico bita umuti w'insubirizi, umuti w'insubirizi umuntu akoresha ibiyayura mutwe, hama n'undi muti wundi utuma wa muntu yanyoye ibiyayura mutwe byinshi agomba guhitana n'ico kiza cy'ivyo biyayura mutwe kimuhitana, aro bitana Loxon. Iyo miti ntayihari muti kubera iki tegeko y'igihugu ntigemerera ko iyo miti yinjira aha mu Burundi.
Agasaba leta y'u Burundi ibicishije kubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukora ibishoboka kugira irandurane n'imizi ibiyayura mutwe ishinge n'ibigo byofasha abamaze gusinzikara kugira bashobore gusubirana ubuzima bwiza. Ikinyamakuru yaga catanguje ugo rugamba kigasaba uwo ari we wese kugira ico akoze amazi atararenye inkombe. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Mbibutsa ko ni radio rya Amerika Washington DC abakomeje kutwumva mu kanya gakurikira n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jordan Nahaje ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Barabavura diabete za sida gabari zindi bahavuye baremera tubakomeye mashito batakambi ni nk'indwara za hepatite na makanseri
Uyu ni Patrice Ntadohoka atwara komite impunzi ziba mu bisagara na cane cane abarundi bahungiye mu Rwanda agaruka ku ngingo ya HCR. HCR ni ishami rya ONU gita impunzi yo kuzohora ivura izindi ngwara zitari nke hambavu yizo yahora ifasha kuvura impunzi zahungiye mu Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato hagataho tukiri no mu Rwanda. Umukuru w'Rwanda Paul Kagame yama avuga ko afise abaturanyi babi bariko batuma imigendera nire n'ubuharirane bitagenda neza mu karere.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze tunyarukira Bujumbura umushikiranganje ubutungane mu gihugu cy'u Burundi yatwaye abaserukira ibihugu byabo kwereka inzu yavuzwe mireresi kamwe kamwe Inside Burundi Killings Machine itohoza rya BBC ko ikoregwamwo ubwicanyi. Turi kumwe na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana yabikurikiranye. Amahoro Raymond. Laurentine Aimé Kanyana yasiguye kwa abo baserukira ibihugu byabo mu Burundi yabatwaye muri iyo nzu ukubera iki hama yababwiye iki?
Ego Diane na mahoro ngayo Bujumbura. Imbere yuko Emero Rantine Kanyana atwara abaserukira ibihugu byabo kuri iyo nzu iri mu Kinindo yabanje babanje gushikira mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu aho beretswe iyo reresi yakozwe na BBC yerekana ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi hano mu gisagara cha Bujumbura. Emero Rantine Kanyana rero mu kwerekana ko ivyo biri muri iyo reresi atari byo yatiye abatwara aho mu Kinindo kunze iri ku numero 76 kuri ntwarane aho yaberetse ahamagara n'umuntu yemeza yuko iyo nzu ayo maraso yabonetse mu nzu ngo yari amaraso y'impene 6 zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu. Aho rero Emero Rantine Kanyana niyatevye mu kiganiro y'amenyeshamakuru abo ba serukiri ibihugu byabo mu Burundi bariho yasabye BBC gufuta iyo reresi ku rubuga ngurukana bumenyi no kubeshuza ibyo yashikirije. Ikindi yemeje nuko leta y'u Burundi igiye kwitwarira iyo radio BBC kugira BBC ishumbushe igihugu cy'u Burundi yabeseye. Kanyana yavuze ko uwambitswe ikeyi ategerezwa kwezwa kandi agashumbushwa mu gihe iradio BBC isanzwe iri mu bihano. Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko bagiye kuraba ibindi bihano cyangwa ingingo iyo radio yofatirwa.
Hanyuma abo baserukira bihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi bo baraba gusa ntaco babaza.
Ntacho babaza kiretse abamenyesha makuru basase kubaza kugaruka ku kibazo cyari cyabajijwe ejo umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika kubijyanye nuko amazu yari yafatsemo ibigwanisho canke impunzi za gisirikare muri 2015 yari yashyizemo abasirikare n'abapolisi ubu yasubijwe banyeneyo. Aho rero umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko ivyo vyakozwe bitazwi kandi ko iyo nzu itegereza gucungwa mbere bibaye ngombwa ikagurishwa. Aha Kanyana yemeje ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho canke abo yise abicanyi kuva mu mwaka wa 2015 agiye kugurishwa icyamunara kugira abashumbushe imiryango y'abantu bahitanywe n'ivyo bigwanisho kuva mu ntureka zatanguye kwa 2016 ukwezi kwa kane 2015.
Umushikirangangiro Emero Rantine Kanyana muri rusange avuga yuko ayo mazu yagiriza ko yafatiwemo ibigwanisho azotezwa icyamunara agira kurangaye.
Niya yavuze ariko yavuze yuko amasentare ya hano mu gisagara cha Bujumbura n'ahandi habonezemo imigumuko hakaboneka ayo mazu afatirwa mu bigwanisho ko amasentare agiye kubiharura no gutohoza kugira amenye ayo mazu amenye n'ibyo abantu babuze hanyuma atange igitigiri cyayo ku buryo agurishwa hafatiwe ku bintu byabuze hanyuma imiryango yabo ishumboshwe.
Urakoze Raymond Zimana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama tubaza kongera amakuru yacu hanyuma.
Urakoze Diane.
Ariko rero tukiri kuri iyo nkuru y'iyo yideresi ya BBC twobabwira yuko ejo ijwi rya Amerika twarondeye BBC London ahakorera rero iyi BBC mu Bwongereza abajeje kuvugira iyo radio batubwira yuko bahagaze kuvyo bakoze kandi bavyemanga. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yuguruye ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushikirano ni ku nshuro ya 16. Mu ijambo yashikirije ku bari bayitabiriye yavuze ko u Rwanda rufise ababanyi babi gutyo bikaba intandaro yo kudindiza imigenderanire no guhanahana ibidandaza ubuhahirane. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Afungura ku mugaragaro inama umushyikirano ku nshuro ya 16 mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko muri rusange u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi kandi biramba. Yavuze ko mu mibanire n'ibihugu by'amahanga u Rwanda rwarushijeho gufungura amarembo mu migenderanire. Icyakora ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ho haracyari ikibazo kuko imigenderanire ngo isa nidashoboka. Perezida Kagame arasanga ari ikibazo kuko ukwihuza kw'akarere kutabaho imigenderanire idashoboka.
Ntabwo bavuga kubana, guhahirana, ibyo muhuriyeho ngo nibirangira aho umunyarwanda agiye bamuhige kubera ko ari umunyarwanda. Ntabwo ari byo, ntabwo ari imibanire myiza, kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration, bayifitemo ubumenyi baranayigisha, ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi.
Perezida Kagame ati ntawavuga guhahirana no kugenderana, uji wawe umufata ukamufunga.
Ntabwo avuga ngo duhahirane tugendererane nibwo buryo bwa integration, ariko uje wawe umutera ikibazo. Abantu bazahahirana bate se batagenderana? Abantu bahahirana bate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarengeye?
Uko Perezida Kagame yumvikana nta shita abaturanyi b'u Rwanda tatomoye ni ikibazo gikomeye. Aravuga ko abarema birirwa bigisha kwihuza kw'akarere, nyamara ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bemera.
Muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho. Regional integration abayivuga afite icyo bayishakamo, ariko ntibifuze ko kigera ku bandi bakwiye kuba bafatanyije muri regional integration. Ntabwo byakunda, ariko ibyo ni uguhozaho ibiganiro, ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye. Twese tugomba kuba tuvuga rumwe, tugomba kuba tunakora bimwe.
Perezida Kagame agakomeza avuga ko u Rwanda rutazarambirwa guhozaho uburyo bw'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo.
Ntabwo tuzarambirwa rero guhora tubwira ari abaturanyi cyane cyane, ubu ikibazo ni uko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye. Tuzakomeza gushaka ko twakorana rero n'abo bigisha regional integration, ariko ntibayishyire mu bikorwa. Turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa.
Mu ijambo rye, Perezida Kagame w'u Rwanda yasabye Abanyarwanda muri rusange gukorana ubwabo bagamije kugeza igihugu ku iterambere, maze avuga ko abashaka guteza ibibazo u Rwanda ari bo bishobora kuzagiraho ingaruka.
Mbibutse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu, zo kugikomeza, zo kugishyira hamwe. Inshingano zo gukorana n'abo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza. Dukomeze tugerageze, ntabwo iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi agakomeza kukubera mubi, amaherezo niwe bigaruka, ntabwo ari wowe wagerageje.
Iri jambo rya Perezida Kagame rikomoza ku mibanire mibi itifashe neza hagati y'u Rwanda n'abaturanyi, rije mu gihe imibanire y'u Rwanda n'Uburundi icumbagira. Byatangiye cyane mu 2015 ubwo bamwe mu Barundi bamaganaga indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Mu 2016 Burundi bwahisemo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda, ku buryo muri uwo mwaka nyine u Rwanda rwatangazaga ko ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi byari bimaze kugabanukaho 40% hagati ya 2014-2015. Uburundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayaza nayo umutekano muke muri icyo gihugu. Ni birego u Rwanda rwamaganira kure. Ku Rwanda na Uganda naho icyuka ni kibi kuko u Rwanda narwo rushinja Uganda gucumbikira abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uganda nayo ariko ikavuga ko hari Abanyarwanda baba ku butaka bwayo bakunze guhungabanya umutekano. Mu minsi ishize hakunze kumvikana bamwe mu Banyarwanda batabwaga muri yombi muri Uganda bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Kuri rubanda rugufi ariko birarushaho kuba bibi. Aba baturage nabo mu karere kaburira mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bakeshaga maramuko muri Uganda.
None ko mfite abantu nacikayo, turifuza yuko byaba nk'uko hambere byabaga bisanzwe, tukagenderana nk'uko twagenderanaga. Abenshi harimo abatagira ikintu bagira, ariko bakaba bafashwaga no kugenda bakajya gutera ikiraka, ariko bitaga ngo ni uguhendebuka. Yaba nta faranga afite akagenda, nangwa yabuze n'icyo kurarira akagenda bakamuhereza kutwo kurya, nangwa bakamuha amafaranga akaza akagura nk'ikiro cy'ibijumba.
None ubu byarahagaze rero?
Ubwo byarahagaze, bamwe n'umudari ubwo
kankubwire nk'abana bacu bamwe rukora nabo nta butaka dufite, ariko bajaga gupakazayo akaza kazanye nk'amagana 2 akababonye nk'ako karimo akababonye miliyoni kandi ugasanga n'umubosi ubwo saho hantu ho ntotwahombye.
Inama y'igihugu y'umushyikirano ibigamije kurebera hamwe muri rusange ku buzima bw'igihugu bwifashe iteganywa n'itegeko hiburizwamo abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Kuri iyi nshuro ubutegetsi buratangaza ko imyanzuro 9 y'inama iheruka imaze gushyirwa mu bikorwa hejuru ya 80%. Eh, bagira ubusaje ijwi ry'Amerika i Kigali.
Harakenuye Eric bagira ubusa dusubire mu Rwanda ari ukubu mu gisata c'impunzi ahishami ryita impunzi ku isi RCR yemeye kongereza urutonde rw'ingwara zivugwa ku buntu mu mpunzi ziri mu Rwanda ziguriyemo Abarundi. Muri izo ngwara harimo nka malaria abahuye n'amasanganya hamwe n'izidakira nka cancer. Komite y'impunzi irashimira Leta y'u Rwanda hamwe na RCR kuri ako kigoro kadasanzwe. Muravyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claver Nyonkuru.
Mubisanzwe ishiramwe mpuza makungu HCR gitaho impunzi ku isi ryahora rivura abana bafise munsi y'imyaka 12 ku buntu bose abagore bibungenze hamwe n'abageze mu zabukuru guhera ku myaka 60 n'igirenga. Yamara ubu igice kiri hagati y'imyaka 12 gushika ku myaka 60 congewemwo kugira ngo bavugwe indwara nka malaria, amasanganya n'izindi. Izo ni nazo zikunze kwibonekeza muri ico gice kigizwe ahanini no gwaruka. Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara cane cane Abarundi arashima ako kigoro.
Muri ino minsi harabaye akarusho kuko HCR yariyemeye kuvura bose ku ndwara zimwe zimwe nk'indwara zidakira. Bahora bavura diabete, ibizasida, mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye mashi tubatakambiye. Ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri izo baremeye ko uwirwaye kandi baramaze kubikora ntibaraba imyaka bashaka kuzibavura. Iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria. Murazi yuko ifata cyane cyane guharuka nago rukaba ruri muri iyo myaka isanzwe itavugwa. Hanyuma kandi ikindi nuko batwemereye ku muntu ahuye n'isanganya mu ibarabara isanganya iyo ari yo yose cyane bagahura n'abagizi ba nabi bakamukubita bakagira gutaga iryo n'isanganya nabo nyine barapfugwa. Urumva ni intambwe rero idasanzwe kandi turabishimira cyane HCR na Leta y'u Rwanda babidufashijemo.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi agendana indwara y'igisukari diabete imwe muri izo ndwara n'ahashima arafite icyo asaba Leta y'u Rwanda yabakiriye hamwe n'ishyirahamwe HCR. Jerome Kazabukeye asaba ko iruhande y'imiti boronswa n'ibifungurwa byihariye cyangwa utundi dukoresho twankenerwa kugira ngo izo ndwara ntizibice hakiri kare.
Mu Rwanda baradufasha muri HCR biciye muri A bakaduha imiti gusa imiti ntihagije kuko ari ibindi biba bikenewe kujana n'imiti nk'ibintu byo gufungura neza nk'ibintu bya siporo bikoresha byo kugira amasiporo. Ibyo rero ni ikibazo tukifise aho usanga bigoye kuko umuntu afite diabete bisaba yuko yinezereza. Urumva rero mu gihe bitaba byoroshe nahisaba yuko hambavu y'imiti iduha ni iduhe abahinga batwigisha ingene bafungura muri tukeya turonka batumenye ingene tudufungura ko si benshi baba babizi. Hama bikunze babafashe nuko kugira ngo tuze turaronka ibifungurwa bihariwe abadiabetike.
Uwo mugabo amaranye imyaka itari mike indwara ya diabete arafise n'ica hanura abakimenya vuba ko bagwaye zimwe muri izo ndwara zidakira.
Muganga iyo mwaganiriye ugakurikiza impanuro ziwe aho by'ukuri diabete mu bana nuko menye ingene umuntu afungura nuko ufungura imboga nuko ufungura ivyamwa nuko kwirinda ibintu biri mu isukari. Iyo ibisukari byawe biba biri hejuru iyo naho iyo isukari iri mu munsi naho ugerageza gufungura isukari mu gakurugero bitaja hejuru cyane. Hama rero umuntu akagira siporo uyikunda utayikunda ubitegeze kugira siporo. Hama umuntu akanywa amazi menshi bakimpima nari nko kubera rero 20 uhuye nsanga ndiko 7 n'ibice bitatu kuma ngaho oye cyabwo nizera yuko no gukiriza okira. Icyo nobwira abamaze kuyigwara nabo nibamenye ko ari ngwara nk'izindi hama bamenye ingene bitwara.
Komite y'impunzi irabizeza ko nibitaratorerwa umuti izo bandanye badodorera kubo biraba.
Twe turakenguruka kuko tugiye kudodora baratwakira duciye hose baratwumviriza kandi bakatwumva kadutahura nico bituma dukenguruka kandi twongera tuvuga tuti ubushimye iminsi yose yamayongeze hari byinshi tukikeneye mugabo tuguma tubiganira n'ababijejwe twibaza yuko byarizo zose umwanya wose bishobora gutora navyo nyine nyinyishu ni buhoro buhoro.
Izo ngorane zo kuvugwa ingwara nkizo zari zifiswe n'impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nk'amahama irimo abarundi barenga 158 bitaweho 100% ku ngwara zose atakuraba imyaka bafise. Igituma nuko ishiramwe ya SER ritahura ko impunzi ziba mu bisagara naho ziba zifise statut ya ntawo nikora nk'impunzi haba hari ibibazo zishobora kwikemurira kuko harimo abakorobozi butandukanye yamara kuri benshi bubarubuzi budafashe bwo kwibeshaho gusa. Pierre Claver niyo nkuru ikigari ku bwiju rya America.
Pierre Claver niyo nkuru arakeneye tukiri mu gisata c'impunzi. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi muri Congo zirishima ko zaronse isoko ya kijambere ya Mungana wo yubakiwe n'ishirahamwe HCR. Abavuga n'ijwi rya America biruhikije bavuga yuko bakize urugendo rw'ibirometero birenga 8 bahora bafata baja mu isoko ryitwa Katanga riri Sebele. Mu nkuru irambuye mugenzi wacu Vedaste Ngabo arabitugira ku
Izi muzi zituye mu nkambi ya Murongwe ari kubakwa iri soko rya kijyambere rizuzura muri uku kwezi kwa 12 zivuga yuko zifite ibyishimo byinshi byo kubakirwa iri soko riri muri metero 100 n'inkambi kuko rizakemura bimwe mu bibazo izi muzi zagendaga zihura nabyo zaremye amasoko y'Isebere n'Igatanga.
Aha anya twagendutware mu soko y'Isebere hari gihe ibintu utwaye bakabikwambura mu nzira wagiye gukorerana bakaguha nk'utumbati mu nzira bakatukwaka ariko ubunya ubu batwegereje isoko uzozugenda nawe warose nk'uduhero karangura ngafu iyigatanga ukakaremeshereza ngaho utarenze kugatwara Isebere. Hari igihe wagenda kurema Isebere waturose bakatukwakira mu nzira bakadutwara canke batadutwaye bakagukubita canke batagukubise ntibakwemera kubiremesha mu isoko atataza y'amahera ngo n'umurundi. Ariko ngaha anya isoko yabaye hafi ngaho iwacu Murongwe ashina umunezero kandi uhambaye kandi unejereje ababanyi tubana bomba bembe natwebwe nyine abarifuje turi ngaha anya kuri isoko yatwegereye.
Mugabe Imana ishimwe isoko y'impande iwacu ngaha aya wagara mu isoko ngo ngabana ngo nguzana urukaratasi n'umwene gihugu wo muri Kongo adafise ugacuse kumbe ni mvezo kugira ngo bakunyage twadukara twiwawe urumva rero ikintu gihe hari twebwe tubona ko tugize amahigwe ubu ntuzoshora kantu kawe hajyaye ngo nguzana ngo urukaratasi ngo wahawe ngo na unandiro nima ya Kongo mama ibintu bitagira uko bingana.
Jean Bosco Nduwimana nawe ni impunzi isanzwe ikora ibirometero birenga 8 kugira ngo agere mu isoko y'Isebere n'Igatanga atangaza yuko iri soko riri kubakwa n'ishiramwe rya ARD rizongera ubwumvikane hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani.
Kuva dushika ngaha twebwe atasiko twari dufise kandi akaba atamigenderanire ikomeye cyane iri hagati y'abakongomani n'abarefugee yari hari. Mugabo rero ubu ku isoko ije nitwaramo ni yaramuka yuzura ugatangira kwiremeramo ndibaza ko imigenderanire iciba myiza cyane kandi myinshi kuko abantu benshi bazohora baja mu iyo soko bagira ibyo bashoye bagirize n'ibyo baja gusumayo hama abakongomane nabo bazana ibyo bashoye tubigura.
Ndayisenga Cynthia nawe ni umucuruzi wo mu nkambi ya Murongwe avuga yuko iri soko riri kubakwa rizabafasha kutongera kunyagirwa ndetse no kunyagiza bimwe mu bicuruzwa byabo bahoraga bashorera mu isoko gikatanga n'Isebere.
Ego twagenda kugura ubufu ari igihinde nk'idufata batumye kudupokereza cyo tugenda gusuma ubunga hari Isebere buzaburanyagirwa ibyo byose cyo tubona yuko kenshi tugira n'amaguru nta na departement d'office tukashika twanyagiwe niyo mpano tuvuga turabubatse isoko bakode.
Mwomenya yuko iri soko rya Mungano riri kubakwa imurongwe ku nkunga y'ishiramwe rya SER ribinyujije mu ishiramwe rya ARD mugabo gukomeza imigenderanire n'ubuhahirane hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batuye Murongo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika i Murongo mu ntara kiva amajyepfo.
Tubashimiye bagenzi bacu b'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masogonda make cyane isaha 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze mwumva ijwi rya Amerika.